Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Edi Rwema, nanjye ndabasuhuje kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoro.
Zokurikiza amategeko ariho, ndubahiriza amategeko, nzeye kurondera no kuzima.
Ndenje kubaka igihugu cyacu njye kurikiza amategeko. Hama bisobutse nkingi icyo cyo kugihungabanya.
Abo ni bamwe mu Barundi batahutse bavuye mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania, bakiriwe mu ikambi y'ifata kibanza ya Gitara muri komine Mabanda. Turavugana kuri sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yatesheje agaciro ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace. Urubanza abo mu muryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara baburanamwo ibyaha byo guteza imigumuko mu banyagihugu hamwe n'urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika rugiye gusaba ibihugu byafatiye u Burundi bihano mu by'ubutunzi kubihagarika. Kungingo nkurunkuru z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na perezida wa Koreya y'Epfo Moon Jae-in babonanye uno munsi kwa kabiri mu ngoro ya perezida wa Amerika Maison Blanche.
Hatagize igikorwa icyorezo cy'indwara ya Ebola gishobora kurushaho guhitana abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurenza uko byagenze mu burengerazuba bwa Afrika.
Abibukira bagera ku 400 batabawe mu ndwiheze mu bugaragwa bw'igihugu cya Niger hafi ya Algeria.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano by'ubucuruzi igihugu cya Venezuela nyuma y'amatora muri icyo gihugu Amerika isanga yararanzwe n'uburiganya. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, duhere ku nkuru yerekeye Amerika, aho perezida Donald Trump na perezida wa Koreya y'Epfo Moon Jae-in babonanye uno munsi kwa kabiri mu ngoro ya perezida wa Amerika Maison Blanche. Babonanye mu gihe amazinda atera yiyongera ku vyerekeye ukugenda neza kw'inama hagati ya perezida Trump n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un, nuko iyo nama izoba nk'uko bitegekanijwe mu kiringo c'amasaha abiri y'ibiganiro uno munsi kwa kabiri. Moon Jae-in yagerageje guhumuriza President Trump kw'inama hagati yiwe na Kim Jong-un mu kwezi kuza ishobora kuzotuma intambwe zikomeye zishikwako kubwo abategetsi ba Leta ya Amerika no mu makungu. President Trump yarabajije abahanuzi biwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu mahanga kuvyuko nimba yoja muri Singapore kubonana na Kim Jong-un. Cegera cha President wa Amerika Mike Pence yatangarije television Fox News ku munsi wa mbere ko Trump azoshobora kuva mu biganiro na Kim Jong-un niyo vyibonekeza ko bitazoshikana kugukuraho ibigwanisho ruhonyangana mu kigobe cya Koreya. Yatangaje ko leta ya President Trump itazohendwa na Koreya ya ruguru nk'uko vyagenze ku mareta imbere yaho.
Hatagize igikorwa icyorezo cy'indwara ya Ebola gishobora kurushaho guhitana abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurenza uko byagenze mu burengerazuba bwa Afrika. Icyakora abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bavuga ko amahirwe bafite muri iyi minsi ari uko bafite inkingo batari bafite mwaka w'2013 ubwo muri Guinea hadukaga icyo cyorezo bwa mbere. Sosiyete ikora imiti yitwa Mark imaze kohereza inkingo zirenga 8,000 zo mu bwoko bwa V920 kugira ngo zigeragezwe mu ntara ya Equateur muri Congo. Izo nkingo zizatangwa n'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Muganga Benjamin Judabalai ukora mu kigo nyafrika gishinzwe gukumira indwara yabwijwe rya Amerika ko inkingo zonyine zidahagije ko bakeneye n'imiti yo guha abanduye iyo ndwara. Mu cyumweru gishize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba watangaje ko uhagurukiye ibikorwa byo kwitegura kugira ngo wirinde indwara ya Ebola ntinjire mu bihugu bigize uwo muryango. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'ibihugu 5/6 bigize uwo muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ibyo bihugu bisanzwe bikorana ubuhahirane ndetse n'urujya n'uruza hagati y'abaturage babituye. Kugeza ubu nta bihe bidasanzwe biratangazwa mu gihugu cya Kongo.
abimukira bagera ku 400 baratabawe mu ndwi heze mu bugaragwa bw'igihugu ca Niger hafi y'igihugu ca Algeria bato batamaza hagije bafise nkuko bitangazwa n'ishira hamwe muzamakunguru ryitaho abimukira OIM. Abo bimukira bari bafatiwe mu bugaragwa bw'igihugu ca Niger atamaza hagije canke ibifungurwa canke ibipapuro bibaranga bafise. Aba batahanye n'umugwi w'abajeje gukurondera no gutabara bimukira bagenze birometero 213 mu bugaragwa hagati igisagara gicukurirwamo ubutare cya Arlit n'igice cya Asamaka hafi y'urubibe n'igihugu cya Algeria. Ishyirahamwe muzabakunguru yitaho abimukira OIM ntiryatangaje amazina y'abo bimukira, yamara ryamenyesheje ko abatabawe bakiwe muri kimwe mu bibanza by'agateganyo mu gisagara cya Arlit mu kurindira ko batahukanwa mu bihugu baje baturukamwo. Kuva mu ntango z'umwaka ishyirahamwe OIM rimaze gutabara bimukira inshuro 18 ku rubibe n'igihugu cya Algeria. Benshi muri abo bimukira bahunze ubukene mu bihugu byabo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ibihano by'ubucuruzi igihugu cya Venezuela nyuma y'amatora muri icyo gihugu Amerika isanga yararanzwe n'uburiganya. Ni amatora yatsinzwe na perezida usanzweho Nicolas Maduro. Ibyo bihano byasinywe na perezida Donald Trump bihagarika ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli hagati y'ibihugu byombi. Venezuela isanzwe iri mu bihugu biza ku isonga mu gucukura no kugurisha ibikomoka kuri peteroli. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Venezuela Jorge Arreaza yamaganye ibyo bihano avuga ko biciye ukubiri n'amasezerano mpuzamahanga agenga ubucuruzi. Maduro wiyamamarizaga kuyobora manda ya kabiri yatsinze n'amajwi 68% uwo bari bahanganye Henry Falcao we yabonye amajwi 21%. Itsinda rya Maduro ushinjwa kutihanganira abatavuga rumwe na leta byaviriyemo ibihugu byinshi guhamagaza ababihagarariye muri Venezuela. Ibyo bihugu birimo nka Argentine, Brazil na Canada, naho ibihugu nka El Salvador na Cuba byo byashimye itora rya perezida Maduro. Jennifer McCoy umwarimu muri kaminuza ya leta ya Georgia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko gutora kwa Maduro kugiye kurushaho gushyira Venezuela mu kato.
Naho muri Afrika y'Epfo, perezida Cyril Ramaphosa yatanguye uno munsi kwa kabiri igikorwa cyo kugerageza kwiyegereza impande zakoranye mu kiringo kirekire n'umugambi uri ku butegetsi ANC. Ivyo imbere y'amatora ategekanije kuba mu mwaka uza. Izo mpande n'umugambwe South African Community Party, Communist Party murantunga, ishyirahamwe rikomeye cyane ry'abakozi COSATU. Izo mpande zibiri zari zigiwe kure umugambwe ANC kuva mu mezi ya nyuma y'intwaro ya perezida Jacob Zuma. Mpande zibiri zari zicuditse bikomeye n'umugambwe ANC wa Nelson Mandela kuva Afrika y'Epfo ishikiye demokrasi mu mwaka w'1994. Mu vy'umugambwe South African Party n'ishyirahamwe ry'abakozi COSATU vyagirije Zuma harimwo uruhara yagize mu marorerwa atari make ya ruswa. Perezida Cyril Ramaphosa ariko agerageza muri iki gihe gusubira kwiyegereza izo mpande zibiri. Ramaphosa avuga ko amatora yimirije yotuma bategerezwa kuja hamwe kugira bashire mu bikorwa ivyo bemereye abanyagihugu. Mugambwe ANC waratakaje amajwi atari make mu matora y'inzego zo hasi yabaye mu mwaka w'2016. Atavuga rumwe na leta baratsinze mu bisagara bitari bike harimwo Johannesburg, Pretoria na Port Elizabeth.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano abanyayirani batanu ishinja gutera inkunga za gisirikare inyeshyamba z'abahuthi muri Yemen. Icyo cyemezo gifashwe nyuma hafi y'ibyumweru bibiri izo nyeshyamba zigabye ibitero bya misiri ku murwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh. Ibyo bitero byaje kuburizwamo n'ingabo z'icyo gihugu. Mitangazo ministri ushinzwe ikigega cya leta Steven Mnuchin yavuze ko Amerika itazihanganira Iran gukomeza gufasha inyeshyamba zigaba ibitero ku gihugu cy'inshuti. Kuri uyu wa mbere ministri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo yari yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufatira Iran ibihano bikaze niramuka idahinduye imyitwarire yayo. Ntacyo igihugu cya Iran kiravuga kuri ibyo. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwa interneti ni kuri www.radio.voa.com naho kuri Facebook ni kuri voa radio. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari reka tuyahere mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho ni mu mujyi wa Kigali rwatesheje agaciro ikirego cyihutirwa cyatanzwe n'ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace. I radio yasabaga ko yafungurwa by'agateganyo mbere yuko hatangira urubanza rwayo rw'iremezo kuko imaze guhura n'igihombo gikabije nyuma y'umwanzuro w'umucamanza. Abahoze bakorera i radio babwijwe rya Amerika ko batunguwe n'icyemezo cy'urukiko. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Ubuyobozi bwa Radio Amazing Grace bwari buherutse gutanga ikirego cyihutirwa mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge basaba ko radio yabo ifungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rw'iremezo rutaratangira. Mu iburanisha riherutse ku wa 17 z'ukwezi kwa gatanu, umwunganizi wa Radio Amazing Grace yarasabye umucamanza ko urukiko rwategeka ko radio yafungurwa by'agateganyo. Uunganira radio yasobanuye urukiko ko kuba iradio ifunzwe byayiteje igihombo. Ubuyobozi bw'iradio bwavugaga ko hari amasezerano yasinyanye n'abikorera mu kwamamaza, hakiyongeraho n'imisoro bagombaga gutanga, ariko ubu byose bikaba byarahagaze. Uunganira radio Amazing Grace yavugaga ko kugabanya igihombo ari uko radio yabifunguwe by'agateganyo. Umwanzuro w'urukiko wasomwe ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri, umucamanza yavuze ko ubwihutire bwo gufungura iyi radio nta shingiro bufite. Urukiko rwanzuye ko kuba hashize amezi atatu radio ifunzwe bigaragaza ko nta bwihutirwe bugihari. Iki cyemezo cyabaye nk'igitungura abahoze ari abakozi b'iyi radio. Uyu ni umwe waganiriye na Radio Ijwi rya Amerika nyuma y'isomwa ry'urubanza.
Iki cyemezo gusa kiradutunguye kuko ikintu bagaragaje bavuze ko ntacyo baba bakiramira, ariyo mpamvu bakurikije amezi atatu arangiye ngo ntacyo baba bakiramira ku bijyanye n'igihombo radio yaba yihura nacyo. Twereho bidutunguye nuko ikirego cyatanzwe mbere kwezi kwa kane, bakaba basomye urubanza uyu munsi hasize hafi kwezi n'igice urubanza rwakiriwe. So kuba rero bavuze ngo ntabwo ikirego gifite agaciro kuri twe biradutunguye cyane. Ngira ngo bahariyo nk'umucamanza aza kureba igihe yakiriye ikirego akareba igihe radio yatangiye kugira mu gihombo, bakagombye kugira ibintu barengera kuri radio ikaba yafungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rugize ute ruzakomeza. Ngira ngo mu kwezi kwa karindwi
umucamanza kandi yanze icyifuzo cy'urwego rw'abanyamakuru bigenzura basabwa ko bahabwa indishyi z'akababaro zikurikirana rubanza n'igihembo cy'avoka bingana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda kuko bashowe mu rubanza nta mpamvu. Umucamanza yavuze ko gusaba izi ndishyi bidakwiye gushamikira ku kirego cyihutirwa, ahubwo byazatekerezwaho ubwo urubanza ruzaba rwatangiye kuburanishwa mu kirego cy'iremezo kizaburanishwa mu kwezi kwa karindwi. Bwanibambe Jean Paul, umunyamategeko mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, wasanga n'ubundi hari ibyo Radio Amazing Grace yari yarirengagije mbere y'uko ifata icyemezo cyo kubashora mu nkiko.
Kwabonaga baribeshye kuwo bagomba kurega, niba hari urwego rwafashe umwanzuro hanyuma hakajya kurega urutari urwo rwego rwafashe umwanzuro, mu by'ukuri icyo gihe uba wibeshye kurega. Ndetse hari n'ikindi kibazo cy'uko baregeraga icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo Amazing Grace mu gihe ubu ngubu hana icyo cyemezo cyavuyeho, ahubwo noneho hariho icyaburundu bivuga ko nta n'inyungu zari ziri mu kuba batambamira wenda icyo cyemezo cy'agateganyo kuko ntabwo kikiriho.
Nubwo Radio Amazing Grace yatsinzwe urubanza rwihutirwa yareze mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura basaba ko yafungurwa by'agateganyo, biteganijwe ko mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka iyi radio ifite urundi rubanza irega mu rwego. Radio Amazing Grace irega rwego rw'abanyamakuru bigenzura ko yayihindishyize akababaro zingana na miliyoni 50 yatewe n'uko uru rwego rwatumye iradio ifungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iyi radio izwi mu Kinyarwanda nk'ubuntu butangaje yatangiye kugira ibibazo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo Pasteur Niyibikora Nicolas yayivugiragaho amagambo yigisha ko umugore ari umuntu mubi. Iyi mvugo yaje kwambaganwa n'amashyirahamwe arengera abagore mu Rwanda ndetse atanga ikirego ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura, ari naho haje guturuka icyemezo cyafunze iyi radio burundu. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru. Naho ku nkuru yerekeye Burundi, abarundi bagera ku 900 bahungutse bava mu gihugu cya Tanzania bakiriwe mu ikambi imfata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda. Abahunguke bavuga ko mu gutaha bemeye gukurikiza amategeko n'impanuro z'abajejwe intwara, bakaba bazotahanwa mu ntara zo hagati no mu bumanuko bw'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umugenzi wacu Chrissy Munezero.
Twumva dushonje kandi turarushe, uko niko abana n'abakuze bahungutse kuri uyu wa kabiri bashika bavuga. Bose hamwe na 897 bakaba bavuye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. umugwi w'abana bari bakiriwe ukwabo bakaba baronswa igikombe cy'umusururu mu kurindira ko baheza kwandikwa hanyuma bagafungurirwa. Florida ntunzwe n'Imana na Focus Ndikumana bahungutse bava mu ikambi ya Nduta. Bavuga ko banezerejwe nuko buce bashikanwa mu ntara ya Rumonge aho bari bahunze bava.
Imigambi mfise niyo kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi.
Hama igihugu zoshubaka
gute? Nzokurikiza amategeko ariho, ndubahiriza amategeko, nziye kurondera no buzima n'ukuntu nobaho n'abana banze.
Nzenje kubaka igihugu cyacu nzokurikiza amategeko. Hama bisubutse nkingiri icyo cyo kugihungabanya kuko hari ubusobora kuza kumbwira nk'ibintu bya politike ibintu byo ntumva mbona uko menga byava binkwegera ubudasa mu muryango gatwa kumenga no uhunga ngashobora gutiga gucacu ngo nje mu yamirije ndamushikeje gutunga.
Amisi yatashe ari kumwe n'umwana wiwe umukenyezi n'abandi bana batatu bakaba basigaye mu ikambi ya Nduta barindiriye kumva ko mu Burundi inyanza lake aho bahunze bava ara mahoro.
Nafise umujyango mugabo ndi kumwe n'umwana umwe. Twari tubana kubera umba atazi yuko ino hari amahoro. Naho babitubwira tubyemera. Nyene yaba yarateba yo gatoyi mu nyuma zoza.
Naho yahunze mu bihe by'amatora akaba agarutse u Burundi buri mu bihe by'amatora nyene Pio yahisemo gutahuka iwabo muri komine ya Kayogoro kuko ubuzima yarabayemo mu ikambi y'impunzi butari bushemeye.
Jet nagiye mu 2015 amatora nagiye amatora aje amatora ya mbere yatanguye mbere jana generale yatoye ko kwamaze kubona abantu bagoma bagenda ari beshi naje ntaragenda no kuvuga rero bumvuze tirekana ntahe ntahari umujyango wanje bicare mu gihugu kandi turabona ko igihugu mbega kimeze neza ndabona ko bose bakora imirimo navuze reka je ngende twicarane naye matora azaza gushika naye namaze kumenyera mu gihugu.
Pastor Nyabenda yakirizo mpunzi nk'intumwa y'ubushikiranganje bujeje intware yo hagati yasabye bo bahungutse gushika barondera ibyangombwa no kwitaho kurima.
Turabakeje karibu cyane mu gihugu cyanyu cyacu. Turabashimiye ku ngingo nziza mwafashe yo kwiyandikisha kugira mutahuke mujemagure muteremwe n'utubuto kugira ngo amezi atatu azohere namwe mushobora kuba mwararose akantu mushobora gufungura. Turasaba kandi gushyira abana banyu mu mashuri. Iyo n'umugambi wa leta birazi yuko abarundi bariko baratahuka nta munderegiteri zosaba ikibanza ngo akikwime. Tubasaba yuko mushitse aba muvuka ngo camurondera akarangamuntu.
Abo bahungutse bavuga yuko bafise impungenge yuko bazobaho niyo imfashanyo y'amezi atatu bahawe n'ishirahamwe HCR yarangira. Bakavuga ko kugira bashobore kwiyungunganya bakeneye imbuto kuko ataco bazosanga mu mihani wabo. Mu ishirahamwe mpunzamakungu gita y'impunzi HCR batumenyesheje ko abo Barundi 897 batahukanwa mu ntara zitandatu z'u Burundi arizo Gitega, Mwaro, Bururi, Rumonge, Rutana na Makamba. Umugwi munini muri abo ukabugizwe n'abari bahunze intara ya Rumonge na komine ya Kayogoro. Mwikambi ifata kibanzi Gitara, Kisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi twongere dusubire mu Rwanda gato. Umucamanza mu rukiko rukuru yongeye gusubika urubanza aho umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara baburanamo ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda. Impamvu ishingiye ku bandi bavandimwe babo bareganwa ba mu mahanga ngo bagomba gutumizwa. Ibindi kuri iyi nkuru tubigezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Abari gukora babiri bageze ku rukiko bari muri bisi itwara imfungwa n'abagororwa bari bonyine. Bari bitwaje amadosiye bifashisha ababurana yari mu bipapuro by'ibara ry'umuhondo mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa mu masura amwenyura bati muraho abiwacu. Bagenda berekeza ku cyumba cy'urukiko baboshye n'amapingu barinzwe n'abacungangereza uko niko basuhuje abavandimwe babo bagenda babapepera. Impaka ndende zongiye kwiharira iburanisha rya none zashingiye ku bavandimwe babaregwa baba hanze y'igihugu. Mugenzi Tabitagwiza murumuna wa Adeline Mukangemanyi Rwigara ubi Toronto muri Canada, Saverine Mukangarambu ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyangwa ba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko imyirondoro yabo yatangajwe mu iburanisha riheruka. Ubunonde h'ubushinjacyaha bwavuze ko butazaho baherereye. Maitre Pierre Celestin Buhuru wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara yabwiye umucamanza ko hari ibyaha bo bunganira bahuriyeho n'abavandimwe babo babaha mu mahanga. Avuga ko bagombye kuba barahamagajwe n'ubushinjacyaha mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se aho bunganira bakaburanishwa kwabo. Uyu munyamategeko arasanga ibyemezo urukiko rwazafata byazagira ingaruka kubo bunganira igihe abo bareganwa baba badashoboye kwiregura. Akabaza niba imihango y'ibanze yo kubahamagaza yarubahirijwe. Maitre Gatera Gashabana bunganira Derine Rwigara nawe arasanga ari ikibazo kuba Tabita Mugenzi na bagenzi be batatu batarahamagajwe byemewe n'amategeko kandi ubushinjacyaha bukabarega nkabihisha ubutabera. Bwana Ndibwami Rugambwa ku ruhande rw'ubushinjacyaha yavuze ko abareganwa nabo kwa Rwigara kugeza ubushinjacyaha butazaho baherereye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Asaba ko ababishinzwe babahamagaza hakurikijwe amategeko. Aha ariko umucamanza akamusaba gusobanura neza uburyo bahamagazwa nk'abihisha ubutabera. Bwana Ndibwami ku bushinjacyaha yahise ahindura imvugo avuga ko Tabita Gwizana bagenzi batigezwe bakurikiranwa n'ubutabera nyuma ngo babutoroke bityo ko batihisha ubutabera. Avuga ko bakurikiranwa nk'abantu inzego z'ubutabera zitazaho baherereye. Maitre Buhuru yatsijambo avuga ko ubushinjacyaha butigeze bushakisha abo burega ngo bubabaze ku byaha biremereye bakurikiranyeho. Maitre Gashabana nawe asa n'utumva uburyo ubushinjacyaho bwaba bo bakurikiranye nk'abatazwaho baherereye mu gihe bagaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha. Ati mbere yuko bakurikiranwa muri ubwo buryo baba baratanze impapuro zibashakisha bakababura. Ati baravuga ko harimo bamwe bihisha ubutabera ibyo biratera urujijo. Ubushinjacyaha bwasubije ko nta rujijo buteza kuko muri dosiye bakurikiranye nk'abaraho atazwi. Mbere yuko ajya kwiherera ngo asuzumye impaka z'impande zombi, umucamanza yabwiye umushinjacyaha ko hakiri ikibazo cy'amategeko. Yibazaga nawe uburyo abavandimwe ba Diane Rwigara na Derine Rwigara bahamagazwa ahantu hatazwi mu gihe bwa ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha butigeze bubakora iperereza. Bwana Faustin Mukunzi nawe ku ruhande rw'ubushinjacyaha yisunze ingingo z'amategeko yasobanuriye urukiko ko umuntu atabonetse ngo abazwe bitatuma adakurikiranwa. Avuga ko iyo bimeze bityo urukiko rufata icyemezo cyo kumutegeka kwitaba mu gihe cy'ukwezi yabura bikagaragara ko yasuzuguye ubutabera. Maitre Buhuru yabwiye urukiko ko kuri we yungutse ibyo yitabishya mu iburanisha rya none. Asaba ko urukiko rwazafata icyemezo kuri abo bantu bagakorerwa imenyesharuhame bakamenya ko hari ikirego kibareba mu rukiko. Mugenzi we Maitre Gashabana yahise yaka ijambo avuga ko mu kirego bigaragara ko harimo umwirondoro w'umwe ubi Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na telefone akoresha. Akibaza niba nabwo ubushinjacyaha bwisubiraho bukavuga ko butazaho aherereye. Bwana Mukunzi yahise yaka ijambo abwira urukiko ko aba banyamategeko bitwara nk'abunganira abo bivuga ko bihisha ubutabera. Kandi mu mvugo ye akibaza niba byemewe n'amategeko ko babunganira. Avuga ko telefone z'uregwa ziri muri dosiye bitari ngombwa ko bazikura kuri nyirubwite. Nimvugo yarakaje bikomeye abunganira bagize umuryango wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara maze babwira umucamanza ko batunganira Tabita Gwizana bagenzi be kuko batanabazi. Baravuga ko babamenya ari uko umushinjacyaha atanze ikirego kibarega. Bakavuga ko icyo batsimbarayeho hari uko imihango yakubahirizwa yo kubatumiza. Umwari Diane Shima Rwigara aregwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 ntabigereho. Ubushinjacyaha bumurega ko mu bo yasinyishije hagaragayemo n'abapfuye. Arega kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka ku biganiro yagiranaga n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Ku ruhande rw'uyu munyapolitiki utavuga n'umwe n'ubutegetsi buriho avuga ko ibyaha byose aregwa ari bya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo. Nyina umubyara Derine Rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be ku matelefone baba hanze barimo murumuna we Tabita Gwiza bivugwa ko aba i Toronto muri Canada. Mu myiregurire yavuga ko ibiganiro byo kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekererezaga abavandimwe be akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo wa Sina Paul Rwigara mu 2015. Adeline Rwigara yisangiza icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be kuri telefone. Ahavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyowe n'abatutsi bamwiciye umugabo mu ntangiriro za 2015. N'ibyaha nawe avuga ko bishingiye kuri politiki. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, abakozi bazimwe muri ambasade mu Rwanda, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbera kuri ryacitsemo ibice, itangazamakuru, abashinzwe umutekano n'abandi. Nyuma y'amasaha abiri umucamanza yihereye yaje yanzura ko nubwo mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Derine Rwigara, Saverine Mukangarambe, Edimo Bushayija bakunze kwita Sacyanwa na Jean Paul Turayishimiye bizwi ibihugu baherereyemo, ibyo bwabyo bitavuze ko imyirondoro yabo ihagije. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko bagomba kuzahamagazwa nk'abantu bitazwaho baherereye. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Akabagira ubusayijwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika rugiye gusaba ibihugu byafatiye Burundi bihano mu by'ubutunzi kubihagarika. Ibyo byashikirijwe kuri uno munsi wa kabiri n'uburongoye komite nshingwabikorwa y'urwo runani. harimo ijambo ryo gutanguza inama igira ya 72 yuko runani izomara iminsi ibiri ibera Bujumbura mu Burundi. Ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanyanga.
Très honorable président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine.
Uwo n'umushinga amateka Pascal Nyabenda ariko yakira abaserukiye amanama ashinga amateka ya Afrika yitabye iyo nama. Uwarongoye inama ashinga amateka y'u Burundi mu ijambo yashikirije harimo ko naha makungu yafatiye amaboko imugongo Burundi kuva muri 2015 igihugu kiriko kiratera intambwe muri demokarasi afatira mu itunganywa ry'amatora y'ibwirizwa nshingiro aheruka.
C'est le dialogue qui a triomphé sur la violence. C'est aussi le dialogue qui vient d'aider le peuple burundais à franchir une nouvelle étape dans la consolidation.
Pascal Nyabenda ati ibiganiro nivyo bikura mu nzira umudugararo nivyo kandi biherutse gufasha Barundi mu gutera intambwe muri demokarasi mu kwiyemereza ibwirizwa nshingiro babicishije mu matora hari kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatanu. Iryo bwirizwa nshingiro rikaba rihuye n'ibihe turimwo na cyane cyane injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Dusubiye kwemeza ko ibiganiro vy'amaho bizonadufasha kugira amatora ya 2022 azobe meza. Ijambo ryo kugurura iyo nama igira 72 yuko runani rw'amanama ashinga amateka ya Afrika yashikirijwe na Gaston Sidimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu kibanza c'uburongoye u Burundi Petero Nkurunziza. Sidimwo yagarutse cyane ku bihano umuryango wa Buraya wafatiye u Burundi. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko naho hari ababandanya kuvuga u Burundi nabi mu makungu ababurongoye n'abavubamwo bashoboye.
Les sanctions économiques injustes ont été imposées à notre pays par des acteurs de cette conspiration.
Gaston Sindimwe ati ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe igihugu cacu n'abatifuza kw'intwaro rusangi ishinga imizi mu gihugu na cyane cyane bamwe mu bagize umuryango w'ibihugu vya Buraya. Abo nta kindi bashize imbere atari gusuzugura Abarundi ko badashoboye, ariko dushima ko ibihugu vya Afrika bitayengeshanije gufata mu mugongo u Burundi n'ababubamo. Gaston Sindimwo afatira ku manama n'ayandi mahuriro atunganywa mu gihugu avuga ko aheza akagenda neza. Ku ruhande rw'urunani rw'amanama nshingamateka ya Afrika hari ugushima ko ibihugu byo kuri uwo mugabane wa Afrika biguma bitera intambwe haba mu by'ubutunzi na demokarasi. Cipriano Kasama arongoye urwo runani akaba n'umukuru w'inama nshingamateka ya Guinea Bissau avuga ico urwego arongoye rugiye gukora ku bijanye n'ibihano byafatiwe u Burundi mu by'ubutunzi.
C'est faisant comme l'UPA l'a fait pour le Soudan et le Zimbabwe. Je voudrais proposer
nk'uko umuryango wacu wabikoze muri Sudani muri Zimbabwe. Nagira ndabasabe ko mu mpera zino nama igira 72 ya komite nshingwa bikorwa tuzosohora urwandiko rwo gushigikira u Burundi. Tuzorurungikira umuryango wa Buraya, umuryango wa Afrika hamwe na ONU. Ibihugu 26 kuri 40 bigize urunani rw'amanama nshinga amateka ya Afrika nivyo vyitavye iyo nama ya komite nshingwa bikorwa y'ugo runani rw'amanama nshinga amateka igiriya 72 ikazorangira kuri uyu wa gatatu. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twashikirije, twabwiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in babonanye uno munsi kuwa kabiri mu ngoro ya perezida wa Amerika Maison Blanche.
Hatagize igikorwa icyorezo cy'indwara ya Ebola gishobora kurushaho guhitana abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurenza uko byagenze mu burengerazuba bwa Afurika.
Abimukira bagera ku 400 baratabawe mu ndwiheze mu bugaragwa bwa Niger hafi y'igihugu cya Algeria batuba tamaza ahagije bafise nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira OIM.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano by'ubucuruzi igihugu cya Venezuela nyuma y'amatora muri icyo gihugu Amerika isanga yararanzwe n'uburiganya. Amakuru atugeraho nuko Venezuela nayo yamaze kwirukana abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu. Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer Suley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Limas Karala wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya 10 hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Dirwema
na Fideni Yongabo. Mugira ibihe byiza, mubandanya kudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.